Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi yashotweze kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze mu makuru y'umukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Inzego zijeje umutekano muri Republika Demokarasi ya Congo zemeza ko zaraye zifashe uwiyita General Kapapa wo mu mujyi wa Maimai yagirizwa ibyaha birimo ubwicanyi no kunyuruza abantu.
Uwo mugabo vraiment yari yatubije amahoro w'iminsi ishize, tuyishimiye cyane FARDC ku mikorwa yakoze, amubaze ibibazo byinshi cyane kugira ngo avuge abandi bazakurana bari ahandi.
Leta turayishimiye ku gikorwa cy'indashyikirwa yakoze.
Aba ni bamwe mu banyagihugu bo mu kiyaya cya Rusizi muri Repubulika Demokarasi ya Congo mirya nino ku isi twabateguriye harimo iza Israel na Hamas byagirizanya ububisha byo ku bitaro binini byo mu ntara ya Gaza. Idonido ni mu kanyisasi. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu by'umutekano wa Congo. Aha abantu n'imiburiburi batandatu baraye baguye mu mishamirano yabaye hagati ingabo za Congo n'abarwanyi bo mu murwi wa Zalendo bashigikiye ubutegetsi bwa Congo. Abagera ku 9 nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri uko gushamirana. Iyo mishamirano yabereye mu kirwati citwa Mugerwa kiri mu buseruko bwa Congo. Ico gisagara kiri nko ku birometero 15 uvuye mu gisagara ca Goma. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ijwi rya Amerika dukesha inkuru rivuga ko kugeza zino saha icatumye izo mpande zishamirana kitaramenyekana. Umwe mu bategetsi mu gisirikare ca Congo atashimye ko amazina yiwe atangazwa yabwiye AFP ko izo mpande zibiri zarasanye inyuma yo gushwana. Icatumye bashwana ariko n'ubu kiracarimo igipfungu. Abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki muri Republika ya Demokarasi ya Congo bemeza ko abo batandatu baguye mu gushamirana hagati ya FARDC na Wazalendo barimo umusirikare umwe, umupolisi umwe n'abasivile bane. Harundi ruhande ariko rutanga umwidondo rutandukanye n'uyu waba baharanira agateka kazi na muntu. Abategetsi b'igisirikare cya Congo AFP yarondeye nta n'umwe yashimye kugira ico avuga kuri no nkuru. Ijwi rya Amerika tubandanirize mu vy'intambara ya Israel na Hamas. Igisirikare cya Israel kivuga ko citeguriye guhungisha abana bagwariye mu bitaro byitwa Shifa. Ivyo bitaro ni vyo bitaro vya mbere mu bunini biri mu ntara ya Gaza. Rear Admiral Daniel Hagari avugira igisirikare cya Israel yagize ati tuzofasha mu bikenewe vyose. Israel yemeye gutabara abana bagwariye mu bitaro vya Shifa inyuma y'ivyagirije vy'uko kuwa gatandatu abana babiri bapfuye bitewe n'ikena ry'ibitoro mu vyuma bitandukanye vyo kuvura. Abaharugwa muri 20 ni ndembe biturutse kuri ico kibazo. Umuyobozi w'ibitaro vya Shifa yitwa Muhammad Abu Selmia yasiguye ati ivyuma twifashisha mu kuvura ntibiriko birakora, abarwayi bariko baracikana. Selmia avugana n'ijwi rya Amerika kuri telefone vyumvikana ko aho ari kwasamirana ibisasu vyinshi. Selmia yagirije kandi abasirikare ba Israel ko kwa gatandatu winondwi turiko turasozera bamijaguye amasasu ku bantu bari imbere muri ivyo bitaro canke inyuma yavyo. Agira ati uwo basanga mu nzira wese bararasa. Israel ihakana ivyagirije vyo kuba yaragavye ibitero kuri ivyo bitaro isigura ko ugutana mu mitwe hagati ingabo zayo n'abarwanyi ba Hamas kwabereye hanze y'ibitaro. Ku rundi ruhande Israel yagiriza Hamas kunyegeza ibirwanisho mu bitaro bitandukanye birimo cane cane ibitaro binini vya Shifa. Ico gihugu kivuga ko vyahinduwe ikirindiro rwihishwa c'abarwanyi ba Hamas wo mu rwi uteye ivyatsi ibivyagirije. Hagati aho umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu amirira kure icyumviro cy'uko intambara hagati ya Hamas na Israel iheze uburongozi bw'intara ya Gaza ngo barizwa muri Palestina. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru Netanyahu yagize ati nta burongozi bw'abasivile bahimiriza abana babo kwanga Israel, kwica abanyayisraeli, kuzimanganya Israel buzofa buhabaye. Abategetsi ba Amerika suku yamara babibona. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken kwa gatatu yavuze ko ubutegetsi bw'inyuma y'intambara muri Gaza ibwirizwa kubamwo Palestina. Mu intambara kandi ubwongereza bwemeza ko igitigiri kinini cy'abarwanyi b'abacangero wo mu murwi wa Wagner wo mu Rusiya ninjiye mu nzego zijeje gucungera umutekano w'u Rusiya n'indongozi zabwo. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi mu Rusiya bwemeza ko atankeka Pavel Prigozhin, umuhungu w'umuhisi Prigozhin yahoze atwara Wagner, ariwe atwara abacangero bose binjiye mu nzego z'umutekano w'u Rusiya. Prigozhin ari mu bashinze umurwi wa Wagner muri bukako yaguye mu ndege yakorotse nyuma y'indwi nkenya abarwanyi biwe bagerageje kugumukana ubutegetsi bw'Uburusiya. Ubwongereza bwemeza kandi ko abacangiro ba Wagner baninjiye mu ngabo za Checheni. Muri raporo yabwo ubwongereza bubandanya gusigura ko Uburusiya ubu bufise ubasha bwinshi ku bacangiro ba Wagner. Tukivuga ku by'Uburusiya, abategetsi ba Ukraine bavuga ko ico gihugu cagavye ibitero vya misile n'ivy'indege bitagira abadereva ku mugwa mukuru Kiev, ibice vyo mu buseruko no mu manuko bwa Ukraine. Abategetsi b'umurwa mukuru Kiev bemeza mara ko misile z'Uburusiya bazisambuye imbere ko zishika ku butaka. Urusiya nabwo bukavuga ko bwakoreye indege zitagira umudereva za Ukraine zibiri zari mu kirere c'umurwa mukuru Moscow. Mu gihe intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine bandanya, abashikiranganje bajeje kwivuna abansi mu muryango umwe bwa Buraya bazohurira Buruseli mu ndwi iza kugira ngo bavugane ku mfashanyo igera ku miliyaridi za baba 22 z'amadolari umwe bwa Buraya bwifuza gufashisha Ukraine. Iyo mfashanyo yasabwe n'ujeje imigenderanire umwe bwa Buraya n'andi makungu. Ibihugu birimwo Ubudagi biracahiga imanga kuri iyo mfashanyo nk'uko abadiplomate babivuga. Ano makuru yose abagezweho ni no kwisi ku ijuri Amerika mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini. Ayo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere muri Kongo, aho inzego zijeje umutekano zemeza ko zaraye zifashe uwita General Kapapa wo mu murwi wa Mayimayi. Ubu yagirizo vyaha birimwo ubwicanyi no kunyuruza abantu mu kiyaya ca Rusizi kiri mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ibindi kuri no nkuru na Vedaste Ngabo ari muri Uvira.
Nkuko bigaragara ku mafoto ari ku mbuga nkoranyambaga yerekana yuko General Mayimayi Kapapa yafashwe yambaye isengeri n'ipantaro y'ikoboyi, amaboko abohoye inyuma. Iruhande gwe hagaze abasirikare ba Kongo, ndetse ku rundi ruhande hari abaturage benshi. Amakuru dukesha zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zikorera mu mujyi wa Uvira zitashatse ko dutanga amajwi yazo kuri mikoro zacu, yemeza yuko uyu witwa General Kapapa yafashwe ubwo yaravuye mu gihugu cy'u Burundi. Gusa umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira, Mafikiri Mashimango, we avuga yuko Gapapa yafatiwe ku mupaka wa Kiliba uhuza Kongo n'igihugu cy'u Burundi, ndetse ko ari n'undi muntu umwe bakora na wafatiwe ku mpaka wa Kavimvira. Bamwe mu baturage batuye mu kibaya cya Rusizi aho Kapapa yagirizwa gukorera ibikorwa byo gushimuta abantu, kunyaga amatungo, kwica abantu ndetse no gutega imodokari, bavuga ko bishimiye ifatwa ry'uyu muyobozi wa Mayimayi.
Turashimye cyane FRDC ku kazi yamaze gukora nyine gufata uwo mugabo yitwa Gapapa. Uwo mugabo vraiment yari yatubije amahoro w'iminsi ishize, kwiba abantu akajana abantu gihuru, akanyaga inka kica abantu. Ariko umunsi w'40 washise tuyishimiye cyane FRDC ku mikorwa yakoze, kandi bamufate bamubaze ibibazo byinshi cyane kugira ngo avuge babandi bazakurana bari ahandi kugira amahoro ashikane neza mu kirere cyacu.
Muco Gatoto ni umuturage utuye mu kibaya cya Rusizi muri centre ya Bwegera, yemeza yuko mu gihe cy'amezi 3 abaturanyi be benshi bashimuswe inshuro nyinshi, ndetse batangwa n'amadolari menshi kugira ngo bari kugwe.
Icyo gihe batangiye kujana abantu izo turu zitandatu, harimo n'umwana w'imyaka 3 umukobwa n'uw'imyaka 15. Hatanzwe $12,500 by'idolari n'inga 5 bafatiye mu rwuri. Urumva bafashe umuntu amushorerana n'inka bagiririya, umuntu arabacika inka barizo zigenda. Leta turayishimiye ku gikorwa cy'indashyikirwa yakoze cyo gufata uwo muntu.
Usibye abatuye mu kibaya cya Rusizi, Kapapa yagirizwa gushimuta, bivuga yuko yagirizwa n'abakoresha ibarabara rya 5 rihuza umujyi wa Bukavu na Uvira, berekana ko nabo yagiye bashimuta bari mu modoka.
N'abandi yagiye akura mu mamodoka, yafashe prefe w'ahantu witwa kuri Nyamutiri aramujana agereyo amwikirayo ntiyanamugaruye, batanga amafaranga ntiyaboneka, nawe ubwiwe ntiyaboneka. baje gutora mayiti yiwe ahantu yamwiciye baramuzana baza kumushingura mu rugo harabandi bakuwe mu modoka bavuye Nyamutiri abakura mu modoka arabajana kugeza n'ubu bamwe ntibaragaruka harabandi yakuye mu modoka Mungu kura muri onije aramujana icunguza nawo amafaranga hari nabana agenda kuramo nibagaruke
kanye kongu Charles n'umunyabanga Chefria Plain de la Ruzizi avuga yuko kubaga papa yafashwe ari inkuru nziza kuko yari yaradindije imirimo myinshi muri icyo kibaya
bazirondiye ahantu hamwe urumva kuzijyana kure kuwe bagisha ntibikibaho kubera gutinya yuko turi twaje baradutwara abantu nabo ntitwaja kurimira kure uko nyine baradutwara uburagiro bw'inka bwarabuze imirima yarakeshe kubera abantu barimira hafi none mu ibarabara bagize bandikisete ibindi biziratangura kugenda ahateye uko gutinya nyine abo batwara abantu
Mafikiri Mashimango umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira asaba ko General Kapapa yaburanishirizwa imbere y'abaturage ndetse akavuga n'abandi bakorana mu gushimuta abantu General Mayimayi Kapapa afashwe nyuma y'amezi arenga kuri atandatu General Kishangara nawe washinjwaga gushimuta abantu mu kibaya cya Rusizi yishikirije igisirikare cya Congo Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Ijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Rwanda naho mu karere ka Musanze kari mu ntara ya Majaruguru havugwa abanyagihugu bugarijwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko ayo bita amazi meza make baronka aturuka mu mugezi wa Mukungwa kandi nayo nyene abagira ko ingaruka umumenyesha makuru Gloria Tuyishime yabagendeye adutegura ino nkuru
abana zigagira icyo barya bityo kubura amazi umwe abapfu baramanuka imbwa zikamanuka zigahagamamo twazisunika zajya kurugomwa kazikuramo
ni abaturage batuye mu kagari ka Nyaruye umurenge wa Rwaza mu karere ka Musanze bavuga ko bazajwe bikomeye no kutagira amazi meza kuko kugira ngo babashe kubona amazi bisaba kuvoma mu mugezi wa Mukungwa abaturage batuye muri aka kagari ka Nyaruye barenga 200,000 umugezi wa Mukungwa ufite amazi asa nabi cyane ari mu ibara risa n'ikino mbe kuryo bemeza ko kuyakoresha imirimo isanzwe no kuyanywa ari amabura kindi nkaho bari Damien n'umusaza w'imyaka 26 utuye muri aka gace arabaho kuva yamenya ubwenge no kuvuga agana mu myaka y'1955 mu gihe cy'ingoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa avoma mu Kungu
amazi y'aka 1956 abashaje kuyingizwa mu Kungu nta kintu hanyuma bitumwa ni mu Kungu y'ingizi ibyo cyo nyabantu bagwamo nta umuntu yaba kuko harabatambuka bakamanuka bagakurirwa kuri mu Kungu y'Ifariya ariko akama bavamo babakuyemo iyo haranga abantu hano bahashingiriye kagira umwana ugwamo bamukuramo yaba ntawe uhari akagenda bitewe n'iki yo kuba mukuru w'ingizi
bigaragara ko abaturage badafite ahandi bakura amazi kuko indi soko bashobora kuyakuramo iri kure cyane mu birometero 2 bityo niyo bakoresha imirimo itandukanye harimo guteka ndetse no kuyanywa
n'igikoma dutekeshaga yangaha aya mazi ameze gutya umuntu yahashe akawunga cyangwa umuke aho tugiye guteka na handi hantu twavoma ubwo niyo turatekesha n'igikoma dutekeshaga yangaha
abaturage batuye muri aka gace kandi bakomeza guterwa impungenge z'uko rimwe na rimwe barohama muri uyu mugezi bashakisha uko babona amazi yo gukoresha
ejo bundi mukozi kwa munane ahagwe mu mwana tumukuramo yapfuye akandi ko bagakuramo kitazima mu kwezi kwa cumi haguyemo abakobwa batatu baje kuvoma abo bose umwe guye mu Ruhengeri mwita bya Ruhengeri undi tumukuramo nawe ati muzima
igihe kaguyemo rwose birashoboka ntabwo ari ukubeshya ntabwo ari ngurumbarira kuko tugira amahirwe bagakuramo kavamo kakigayagaya buhoro buhoro ariko ubukariho
uku kurohama abaturage bagarukaho banavuga ko bikomeza kubatera ikibazo cy'uko mu gihe hari uwaruhamye muri bo bibasaba amafaranga menshi harimo ayo kwishyura imbangukiragutabara zibageza ku bitaro kwishyura abiko bapfuye ibyo bavuga ko bibatwara amafaranga hafi 50,000 by'amanyarwanda indwara zituruka ku mwanda bemeza ko zikomeza kubazahaza
ubu imyaka 20 ndi kuguza imizi ubu twaragungiye kubaga amazi baduha umugezi niba dushaka ubu kuko ubu bwo turi bugwana
izo kade nk'ubu abana barwara korera barwara macinya hejuru y'iki y'amazi mabi inzoka za mibe za inzoka nyinshi cyane hejuru y'iki kugwingira hejuru y'amazi mabi ntugwingira amazi yamwe ukagira ubuzima bwiza ukagira igikuri
ibi byose bituma bumva barasigaye inyuma ugereranyije n'aho igihugu kigeze mu bwigenge n'iterambere
ibyo kubera ko kuva ngo hari viziyo biterwa n'uko kituye ko twari nta viziyo turimo kubera ko nta mugezi tugira nta mazi tumwe nta mazi tugira ubu nta wasa amazi ngo tubamaze kubongera turayabona
aha niyo abaturage bo mu kagari ka Nyarubuye basaba ubuyobozi ko bakegerezwa bikorwa remezo by'amazi kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze kuri iki kibazo cy'abaturage bwemera ko uduce dutandukanye tw'akarere ka Musanze tugifite ikibazo cyo kubona amazi meza cyane mu duce tw'icyaro. Icyakora ngo vuba bidatinze abaturage baraza kwegerezwa iki gikorwa remezo. Bizimana Hamisi ni umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Musanze.
Arafatisha nayo ngo kuganira nabo kugira ngo babone amazi. Hari nyigo yari yakozwe igaragaza ko hakenewe umuyoboro koko waturuka amazi ariko akabaho n'uburyo bwa pumping system kugira ngo amazi ashobore kugera ku bantu ari menshi, ariko n'ufite poje ya ekisitansiyo y'amazi agenda atangwa mu giturage na Rwazimo harimo Rwaza, Remera na Gashaki. Twari twatangiye Gataraga aho bita muri Mugingi, umuyobozi afite kilometero cumi n'eshanu fazi ya mbere, hazakomezaho fazi ya kabiri izatwara around 1.8 billion kujya mu miyoboro nabo izabasha gukora.
Usibye kwegerezwa amazi meza, aba baturage banasaba ubuyobozi kugomera umugezi wa Mukungwa mu rwego rwo kubarinda impanuka zo kurohama. Imibare itangwa n'Intara y'Amajyaruguru igaragaza ko abasaga 76% bamaze kugerwaho n'amazi meza. U Rwanda rufite intego yo ku mwaka wa 2024 uzarangira abaturage bose bagerwaho n'amazi meza ku kigero cy'100%. Leta y'u Rwanda iteganya ko muri uwo mwaka wa 2024 mu bice by'icyaro umuntu azaba adashobora kurenza urugendo rwa 500 agiye kuvoma. Mu mijyi ho biteganyije ko buri wese azaba ashobora kugira amazi mu rugo, aho bidashobotse akaba atavoma aharenze muri 200. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu Burundi haheze imyaka 12 ibarabara Nyanza Rumonge ritanguye kubakwa kugeza ino saha, ariko iryo barabara ntirirahera. Abarikoresha bavuga ko imodoka zabo zononekara mu gihe ingenzi zemeza ko zitakaza umwanya munini ziko zikoresha iryo barabara. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomego na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero 52 byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2011, yuguru gucese kwa 11 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2022. Inyuma yaho haribonekeje amamashine mu ibarabara atanguye kurikora, ariko mu nyuma ntawasubiye kuyabona. Ikizokumenyesha ko hari ibikorwa biriko birategurwa ni kambi y'Abashinwa iri mu Kigwena n'aho bategurira ikariyeri mu Rubindi i Nyanzara. Ku bijyanye n'ububi bw'ibarabara ntakirahinduka. Ibarabara ririmo ibinogo, ubu imvura yatasuye byuzura amazi, abagendesha imodoka bakagumana imyidogo. Ibarabara Nyanzarake Rumonge ryubakwa n'ishyirahamwe ry'Abashinwa ryitwa CECO ku mfashanyo yatanzwe n'ibihugu by'Abarabu ingana n'imiliyaridi hafi 81 n'amajana 5 mu kiringo cy'amezi 28. Ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura. Ku 11 z'ukwezi k'umunani mwaka w'ibihumbi 2022 wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga Iyome Bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura. Inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika Inyanzarake kuraba iby'iryo barabara. Aho hose kwari kugira ngo ibikorwa bitangure. Kuwa 22 ukwezi kwa kane 2023 umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikorwa avuye mu nzira. Nacyo kwari ugusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi 18 z'amarundi ku mahera yari ategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere. None kuva icyo gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he? Ibarabara rimeze gute?
Yego, biteza kuba ari biko amashimo ateza kuba menshi amfisi imodoka zigashishikara gushaya zinyerera.
Ibarabara rivanye akaryo rimeze cyane umwanya munini rivanye kubera ibarabara imodoka zashutse rapfa.
Ubu imvura nayo imaze kugwa ibarabara ryononekaye cyane. Maze kononekara unamarotire amaraso urabona na hacya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki akomahindagurika kubera ibyo binogo biri kuguma bibandanye.
Abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu Rumonge n'Imakamba bemeza ko urugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha 3. Masabo Idi tuwamusanzaho ariko akoresha imodoka Inyanzarake.
Urabona nk'ubu kuva barikoze bangana no gusika mu Rumonge nk'isaha n'inusu tangutsevye amasaha 2 ubu n'amasaha 3 kubuntu nyaruka kubera iki ibintu by'ibinokonoko biri kugaruka mu ibarabara.
Abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bariko barabacerereza ko baba badashobora kwiruka cyane. ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nkuko byemezwa n'uyu mufasha ugendesha imodoka Kabura Hasani.
Musanze urugendo Nyanza aturumonge ebero turacererwa kubera ivanye nibarabara ukuntu atabura ibismate ifite ibinogo amfisi bo imodoka sisitasiyo zirahera bo amfisi amapine imodoka mu minsi mike iza yatangwa kuba nabi kuvugana n'abakiriya no kuvuga ingenzi ntabwo babyakira neza.
Ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari imiduga ihakwepa igaca mu ijenda harehare kurusha guca mu rumonge ugiye Bujumbura.
Oh santaye mu bigo bara harimo abashwana me urumva abantu ntibabyakira cyo kimwe amfisi harimo abusanga bihuta ariko urumva bivaye no kuni barabara ribi tugenda bukiye buki amfisi bagenda baracekagurika nshobye twa benshi muri bo harimo abatanguza barakwepa bagaca ruguru.
Ucumi Foste afisa kabare mu Kigwena inzoga kabazirangurira inyanza rake arahabura kugenda zishikana mu Kigwena asanzwe akorera
urabona barabara ryacu nyanza rake rumonge ndi barabara rya hononeka cyane kandi barabara ririmo ibinogo byinshi mbonye tugiye kurangura imodoka urashaka kuyibura nkatara tuve nk'inyanza rake tujya ha mu Kigwena urashaka kurondora nk'imodoka ati nkeneye imodoka njyanira umuzigo mu Kigwena nta mpaka kubaza ufite ibinganisha mfite ibi n'ibi niyo yangu imodoka yanjye cyayo nonika kubera rya barabara
bene imodoka zica muri iryo barabara bamabazi koresheje kuko ibyuma bazishira ko bitamara kabiri uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi. Kabura Hasani.
Sewa marakoriko bwe akaruso n'inyungu tuzoba turuma cyabindi tuguma dukomenduru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba tubiko turashahantu hameze neza.
Abafata ingendo bava rumonge baja Nyanza rake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari bice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cyane inkengera za Tanganyika aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo. Ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku ibarabara ryaga basaba ko ibarabara ryosanurwa vuba. Mu bushikiranganji bujejwe inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishyirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara ari byo byatebeje gusanura ibarabara rya Nyanza rake Rumonge. Mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishyirahamwe ariko Kobuko byari rirongowe n'umunyako weti uwo nawo ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byotuma ibikorwa bibandanya vuba. Mu nyuma iryo shyirahamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu Ngata. Ubu naho iryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi.
Ijwi ry'Amerika tubandanyirize ku gakino Combo Taxi.
Combo taxi,
combo taxi,
combo taxi.
Mugiye gutega amatwi combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize combo taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza combo taxi, taxi ya Grand Lake.
Mani shimwe yuko umumotari yanze kubatwara
ibira bintu bana uno mudamu na
wewe n'umwana wawe muca muja kuri moto umube batatu na motari mushobora kugira isangano
ni yanyemerera rwose rege byuvuga ndabyumva ariko rwose nanyi ndahangayitse kuryo tabyumva madaha aka kana kanje kagiye gukererwa ishuri kandi bafite n'ibizamini ahubwo yarangije no gukererwa
ndakumva ariko nyine aha inyishu ikibadiraje herapo ijya se taxi je
shofer hagara
rwose ati ni combo taxi imani shimwe niyo twizeye cyane muri aka karere
bega mahirwe
karibu akinya karibu madam nisaje na sapo shako nikutilia hapa nyuma mama karibu
sana urakoze shato aki iraremereye nufatane
kabisa
shofer ngena aka gahungu kanje tugiye ku ishuri imbere y'ibitaro hando ku mupaka inda kwishura gahera
eh unasema nini sikusikie mzuri rudilia tena
nyine ishuri imbere ne za rwose imbere yo kwa muganga ntabwo ari kunyura se
batua muhumuro we
amaichi sofi
messie ni seje ni upati wa client wangu njia kwanza pale bapite wewe ende kamata taxi nyingine kuli
singira kandi mbona harimo imyanya rwose njo kwicara mo nge nakagahungu kanje twabara twicara
mfashe ko tari lift muhaye ikibazo kiri
ye apana apana sogea kuli
kwa sababu amfashia kuvuna umwana wange yakerewe kuko wakagira mana
sofi kubera ko udashaka ko binjira mu modoka yawe si taxi none
ndiye ni taxi
rwose busy shuri ya musizi ashobora kuguhombekeza amerika ndubungu bucyana tangiye mfashe uri atugende
No,
Nini, ili sifangura kweli, ili minukoze nibi.
Madame, ila vikuone, utaingia mota bafata.
Mwana yansi, ndo umiu. Aha, noni uguru ni mijago yao, kwa iblotse, uona tukunjira gwe.
Haiwezi kani.
Nibiki, haba
hivu. Nibu wangu.
Nibiki kani.
Hawone kama milango tusha kwa bloke. Ha!
Urufunguzano rufisi nga?
Hapana, Fukule kumule mugari ndani, tena nilizisavu ndani mungu.
Oye, lindiragato ngeraje zuri ya mjango hii jana.
Usijisumbue mama, usijisumbue kabisa.
Nao ugaye.
Aha, usijisumbue hata jugari yangu shia zeki, kuna buma kaprisi vemisi hata ni wawati kabisa. Maki mlango makisha bloke, zote nazo zina bloke. Mungu wangu. Tena kufungule, nifuwa nafungulia mule ndani.
Choke, heranga, ikio kiruguruwe gato, nilikuwa uwotisha.
Mungu watu anisha kama, ndeza fungula. Banduku misi kuna weza, mkuna wangu wa ingini ya kabambi, haikuwa tena pita. Sasa ndafani ni kweli.
Ibaze nkubi udafata nabi ujya mugabo n'umwana wiye ujya mwana yari gucisha mu kuboka kuguru none herafa
Ndiyo, madamu kuna rezo, nikiwaza wafika mbali.
Ngongu iki, burie taksi ndaba wana nere. Aungu unye ngiru mwane ya sisi kushuri kera. Na examen ngira jaya ya jeti.
Ewe,
sigaru ruguru iyo taksi ya we. Hanyuma, usigaru hino bora iyo somo.
Mungoe kwanza, ona, musinifanya hivi lakini.
Ngongu iki?
Mama Rujani kwa mbiva.
Ewe, shuf. Ukwiye kumenya yuko umuntu wese ategerezwa kubahirizwa mu gateka kiye. N'umunyamahanga ari umunyamahanga utereza kumubahiriza. Urabyumva neza? Erega turababanye. Uno munsi uramufasha nawe je akagufasha. Ibyo ntabwo waruzi.
Okay, sikia basi, tutapata solution.
Ndagufasha iki? Ngutitsi ribuye uhonde.
Umusiende basi mama.
Ewe, sigarura bidukora jendagiye.
Sasa mimi ndatoka hapa bandu. Manduku, ima roo yangu mubasa, nuna sasa wanduku. Nani matani sikaka? Ii wanduku.
Chari kigani ilo Combo Taxi, igikino muteburi gwana la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, nivuli wakatana tunavuliki umwe rukwana saa kumine vini na maku miyabili zumogoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Kanyo nga duche tuwa tulabangirira ama kuri ni migano tuwa tuwa fiti ya mlika no kanya dushimire abagi zuhara vose ngu bitegurwe zongere wa shikire kuri mikro marikumena diane ni nahazwe shimire abagi zuhara vose mwela no makuru na chane tuwa na badu fashire muhinga bugi juma tulasubi ilahanje no makuru yomuto
Radio, it's a jam. chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye ikiganiro chachu mugukerera igihugu cy'u Burundi.